mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, adresse yacu ni radio yacu. Tubahaye ikaze mu biganiro byo kuri nosa.
Amahirwe yawe yo kuva ari mazima ntitwobyitsera icana kwicana, kuko uri mu kuzimu niho wamenya ngo apfa ari muzima. Ni Imana gusa yobagira abazima, twebwe ntabyo twokwemeza neza kuko maze umwanya muremo.
Uyo ni Emmanuel Nabamabuye, umukuru mutumba wa Kivuvu muri komine Kabarore, aho abantu batanu baraye baguwe ko n'umusozi. Haravuga ko icizere cyo kubakurayo ari bazima cyagabanutse. Iyo nkuru hamwe niyerekeye n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye, turazibashikiriza mugume ku maradiyo yanyu. Duhere mu Rwanda, umucamanza muri Senari Nkuru y'u Rwanda yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Ku munsi wa mbere, ubucamanza bwafashe umwanya busobanura ibiri mu kirego cyabo. Diane Shema Rwigara, umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, na nyina wiwe Adeline Mukangemanyi Rwigara, ubucamanza burabarega ibyaha byo gukwiragiza ibihuha bigamije guteza imvururu muri mu banyagihugu. Iyi nkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa araja mu Idonido.
Iburanisha ry'uru rubanza mu mizi kubagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara ryabanjirijwe n'impaka ndende hagati y'ababuranyi bombi. N'impaka zari zishingiye kuko umucamanza yatandukanya cyangwa akaburanishiriza hamwe uru rubanza ruregwamo abavandimwe bane babo kwa Rwigara baba mu mahanga, ndetse na banyirubwite bari muri gereza zo mu Rwanda. Ni ku byaha byo kubiba impuha zigamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda. Nyuma y'izo mpaka ndende umucamanza yiherereye maze avuga ko inzitizi z'uwunganira Diane Shima Rwigara nta shingiro zifite, ategeka ko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Abaregwa bombi baraburana bahakana ibyaha. Ubushinjacyaha bwafashe umwanya muremure busobanura ikirego cyabo bwahereye kuri Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara. Buramuregana n'imfura y'ibyaha byo gukwirakwiza impuha zigamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda mu mugambi wo kubangisha ubutegetsi buriho. Buramurega kandi gukurura amacakubiri. N'ibyaha buvuga ko akoresheje telefone yifataga amajwi mu bihe bitandukanye koherereza abavandimwe be. Bwavuze ko uyu majwi Adeline Rwigara yayakwirakwije mu bantu benshi kandi abumbatiye ibihuha, kuko ngo nta kimenyetso bitangira. Ati ibyo byose bigize icyafatwa nk'uruhame. Bwasobanuye ko inama ari iteraniro ry'abantu babiri cyangwa benshi baba bari kumwe cyangwa batari kumwe. N'ingingo busobanura bwisunze itegeko rihana ibyaha by'iterabwoba. Muri ayo majwi bwasobanuye ko mu 2016 Adeline Rwigara yabwiye Tabita Gwiza ko abaturutse i Burundi n'abagogo ari abantu babi, kuko ngo nibo ubutegetsi bukoresha mu kwica abo budashaka. Ubundi ngo akavuga ko mu Rwanda abantu bashize abandi bahahamutse, ngo agatuka abatutsi bene wabo ngo barakazima kuko ngo bisha be bakabarangiza. Bwana Ndibwami Rugambwa ku bushinjacyaha kandi avuga ko Adeline Rwigara muri ayo majwi yo kuri telefone ngo yavuze ko abategetsi mu Rwanda nta mbuto zo gutegeka bafite, kuko ngo kuva bajyaho icyo bakoze ari ukumara abantu gusa, nta kindi bashoboye ngo ni amadayimoni abicanye n'ibindi. Ngo yavuze ko abatutsi bamaze bene wabo babahondesha udufuni. Ibi byose umushinjacyaha akavuga ko ari ibihuha bigamije kugira nabo ubutegetsi buriho bidafite ishingiro. Naho ku munyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara, ibyaha aregwa byo bikomoka mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017, ku cyaha cyo gukwirakwiza impuha zigamije guteza imvururu muri rubanda ari kumwe n'abanyamakuru mu bihe bitandukanye. Ngo yavuze ko ubukungu bw'igihugu buri mu maboko ya bake nabo bari hafi y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi. Buramurega kandi ko yavuze ko mu Rwanda hari abitwa abanyerezwa ntihagire igikorwa, kandi ko komisiyo y'amatora nayo ngo ntiyayirenganya kuko ngo ikorera mu kwaha kwa FPR Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi. Buramurega ko ngo yavuze ko abanyarwanda bahagurukira rimwe gusa iyo bagiye kwica, abasaba guhaguruka bakarwanya icyo yita ikibi, ubucuruzi bwa bamwe ngo buhombywa n'ubutegetsi, bamwe bagahunga abandi bakicwa n'ibindi. Ibi byose nayo ngo nta bimenyetso bifitiye. Ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, ubushinjacyaha bwavuze ko hari imikono yiganya abeshya ko bamusinyiye, nyamara ngo harimo abapfuye n'abari hanze y'igihugu mu gihe yakusanyaga imikono yo gushyigikira kandidatire ye. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugira icyo buvuga ku magambo y'uwunganira Diane Shima Rwigara avuga ko amagambo yavuze yagombye kureberwa mu gihe yavugiyemo nk'umunyapolitiki washakaga kwiyamamariza gutegeka. Bwasobanuye ko mu gihe ibikorwa bigamije kwamamaza nkana ibihuha byangisha rubanda ubutegetsi bigomba guhanwa n'amategeko. Bwana Faustin Mukunzi yavuze ko ubwo Diane Rwigara yavugaga ibyo bamurega atari yakemereye kuba umukandida, bityo ko yari akiri umuturage usanzwe nk'abandi bose. Ku ruhande rwa Maitre Gatere Gashabana na Maitre Buhuru Pierre Celestin bavuga ko mu byasobanuwe n'ubushinjacyaha cyane kubireba Derine Rwigara hajemo ibintu bishya, kandi ko bisaba igihe gihagije cyo kubitegurana ubushishozi bakazabona kugira icyo babisubizaho. Ntacyo abaregwa baratangaza mu buryo burambuye ku birego by'ubushinjacyaha, ariko mu rwego rwabanje ibyaha byose barabihakanye bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Mu minsi mike ishize mu kiganiro muri Isanga Gitambuka kuri Radio Ijwi rya Amerika, bwana Gilbert Mwenedata nayo washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga mu 2017 ubu wageze muri Amerika, yavuze ko yahunze yanga ko nawe yakwisanga yafunzwe bamuhimbira ibyaha. Uyu nawe yari ku rutonde rw'abo komisiyo y'amatora yari yagaragaje ko babonye imikono ibashyigikira bidaciye mu mucyo. Akavuga ko we na Diane Rwigara bakusanyaga imikono ibashyigikira ku rundi ruhande ubutegetsi butegura amadosiye y'abafunga. Ibibazo byo mu muryango wahoze ari umunyemari ukomeye Asena Paul Rwigara n'ubutegetsi bw'u Rwanda byatangiye gusakuza cyane kuva mu ntangiriro za 2015 akimara gupfa. Ni urupfu na n'ubu rutavugwaho rumwe umuryango urwegeka ku butegetsi mu gihe bwo buvuga ko yazize impanuka. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa, itangazamakuru, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Maitre Bernard Ntaganda n'abandi. Hatagize igihinduka iburanisha ritaha ryazakomeza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka abaregwa bakisobanura. Eka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Rakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abantu batanu baraguwe ko n'umusozi mu muhinga mu wokuru no wa mbere muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Abo bantu bariko barimba ubutare. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Turi kuri metero 50 uva ku mukomo mukuru w'intara ya Kayanza. Ndaza neza turi ku mutumba wa Kivuvu mu kibanza Societe Tamingo icukuramwo ubutare bwa coltan. Amakuru dukura barongoye intwaro rwego rwo ku mutumba amenyesha ko ico gisida camenyekanye kuri wacitse ku icumu. Emmanuel Nyaramabuye ni umukuru w'umutumba Kivuvu.
Hanyuma ucitse ku icumu muri bagenzi babo niwe yadutabaje. Yadutabaje mu masamo ya saa 12 bishira saa moya tsicoro. Duca rero turago uwo mwanya twaciye tuzana turatuntu babonye bakoresha tutwita imivuba kugira ngo tubahe akayaga. Bene ibirombwe bari babimenyereye baca binjirayo batangura gutangira gufurura kugira ngo barebe ko babakurayo. Kushikana amasare turacabandaye.
Abantu batanu baguye ko n'umusozi Societe Tamingo irahakana ko atarabakozi bayo, ahubwo ikameza yuko arabasuma. Ndayisenga Francois arongoye abakozi bacukura ubutare.
Bo ejo Societe yarakoze iragodoka mu nyuma rero igodotsaza abantu babasuma baje bikinze ijoro hama umusozi basidukirako kuko babinjiye kwiba ubutare.
Umva saba abakozi banyu?
Oya saba abakozi bacu.
Ni iki yemeza koko batabari mu bakozi banyu?
Mba kuko abakozi bacu barakwiye.
Gushika igihe cy'isaha 9 zo kuri uno wa kabiri abo bantu bari bwakugwe munsi y'umusozi. Bagerageje kubatabara kuva bacumva yuko baguwe ko n'uwo musozi ijoro ryose baraza ko.
Utukomengo ni duto duto cyane. Tume mugire binini ba. Nimugire binini byo babikomeye.
Mu kubatabara bakoresha ubuhinga kavukire. Abantu b'abagabo babizobereyemwo barinjiye umwobo yuna bakaba bayita birombye. Abo batabazi barinjiye munsi y'umusozi hanyuma baguma barondeza iyo abantu bakamanganiye. Ariko nabo batabazi imwe mu bahema ziva hanze. Aho no kuvuga ko hariho umugwi w'abasigara hanze iruhande y'uwo mwobo binjirana maze bakaba bafise imiringoti miremire ikozwe mu mashashe. Umunwa umwe w'uyo muringoti ukinjizwa mu mufuko undi nawo ukinjirana muri uwo mwobo batabazi baciyemwo. Ni ukuvuga rero yuko uwo mufuko baheza kuguma bawufyonda fyonda maze umuyaga uvuyemwo akaba ari ucujana muri uwo muringoti, hanyuma uyo muyaga nyene ugaheza ushitse mu mwobo ugacika impwemu abo batabazi baheza bagahema. Kubera ko hamaze amasaha menshi ko barondegwa abo batabazi baheza bakora mu migwi hanyuma bagatana imbo. Niyo Nzima Pasikari ari mu bantu bariko barakora ico gikorwa cyo gutabara ati ntivyoroshe.
Namba gusa neko twiyimba dukaca mu byama bitugwa ko namakenga ntiyobura gusa musoma afashwe mu nogo tukamenya ko yafashwe byiza turamukura kubera ntiyonone ubutare bw'abandi.
Umukuru wagiye none ubutace mukuru yo kubera umurimo kwe ko ari umukemwe muntu.
Oya gusa ndi je nabyo bimwe gusa none ubu ariko bonye dugasaba cyane dukagira ikibazo arimo.
Ibikorwa vyo gutabara abantu baguye ko numusozi biracabandanya ariko ku bwo umukuru w'umutumba wa Kivuvu uko amasaha hera nuko umwizo kubakora ari bazima ugabanuka
amahirwe yawe yo kupfa ari mazima ntitwobyitsera icana kwicana kuko uri mu kuzimu niho bamenya ngo apfa ari muzima ni imana gusa yo bagira bazima twebwe ntabyo twokwemeza neza kuko amazi umwanya murema
ku mutumba wa Kivuvu muri komine Kabarore ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijuru rya Amerika.
Urakoze cyane Fidelite kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi mu ntara ya Kirundo naho abanyagihugu bararikiwe na buramatari kwegeranya imfashanyo z'abantu nikora hazoba ari kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'igihugu wahariwe gushikirana. Bamwe mu basegereza bavuga ko babitumwe n'inzara bizeye ko uwo mugambi wo gushikirana ugiye kubakiza ibarabara no kuyerera igisagara cya Kirundo buri munsi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu nama yagirishije abanyagihugu baba mu gisagara cya Kirundo n'abahakorera Alain Tribere Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yamenyesheje ko gushyigikirana ari umuco wamyuranga Abarundi. Mu gukomeza uwo muco mu ntara ya Kirundo hazoba kwegeranya imfashanyo zo gushyigikira abakeneye gufashwa hazoba ari kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'igihugu wahariwe gushyigikirana uzobuhimbajwe ubwa mbere mu Burundi. Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko umunsi wo gushyigikirana uje hageze mu Kirundo.
Hatu gaha mu Kirundo hose hari dufise bakeneye gufashwa. Murabizi ko tumaze iminsi hakirwa abantu bahunguka ku gushaka kwabo abakenshi n'abava muri Tanzania n'abandi bahunguka batorotse amakambi y'impunzi abo ni nk'abava mu Rwanda n'abandi amaze iminsi birukanwa cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda bakaza ntacyo bafise mu buryo bubona ko bakeneye gufashwa mu buryo ubu na buriya duhereye ku mfungurwa reka mbere n'ibyambarwa hariho n'abandi benshi nibiri myinshi yo gufasha hari abantu babaye intano hari abantu zo kubitubona yuko twave n'ibihe twagiye twacamo ubona ko bashonje bakeneye imfungurwa gute amatubibona hiya no hino yo habaye amanama amaseminere urasanga abantu baje kubondera ko tutabyasigaye kugira ngo bafungurwe.
Mu bavuzwe bakeneye gufashwa twashoboye kubona hafi hari abasegerereza bazunguruka mu bibanza bitandukanye bihuriramo abantu benshi mu gisagara cya Kirundo cyane cyane ku buriro n'unywero. Ababemeza ko baza baronka ico bakura mu ibarabara
n'ukuntu tuza ngaha tubitumwa n'inzara nacyo twifashe uze ngaha akabaka mu two kujya arafungura akarari rutwa mugabo wose igikira banabone ko arakaza arabaho utwo bajya nibogaruka gutega amashi
ukwezi gutase mukafasha n'ubundi gutashe mukafasha noreka kuza aha nyiresto
none uwo muhuye uramusaba uramusaba ati mpakabyane akagu agwa hajyana agwa guhamajyana bira gutomeze mu jana 5 ukanduka gashitse ikiro cy'ubugari gaca witahi nge nkabona murampaye ngutu nkaronka nkisuka nkaronka nkakazi nkaronka nk'ahantu ndimo nemese no kwirwa ndasaba kuyerera ngaha mu mujyi tubiterwa n'inzara no kubura aho turi
mu nyaka. Abatari bake mu banyagihugu mu Kirundo bari baje gusigurirwa kuri uyu wa kabiri ibijyanye n'uyu munsi bavuga ko biteguye gutanga icyo bafise.
Nayinda bahenze bahaneza nyene ni nkuko nyene banaho ni kwataho bafise bakura ariko twaza twa dubisaba ko kugenda gukoreke igihumbi ko shobora no kugura sana ibishimbo tukayitanga tukaba
bavuze yuko cyumwe sazoronka ari hazotanga ari mpuzu ari ibintu by'ibiryo ntungo zabegeranye dufasha abo bana ego ni byiza twabishimye
umunsi mukuru twawakiriye neza wo gufasha kandi ataka hiki na kamwe karimwo ari ugufasha bene wacu
nje nkanje sanze ndi mu mizirima icyo gikorwa cyo gutanga turakimenyereye gufasha bene wacu bamerewe nabi kandi turazi neza ko tuzobihemberwa n'imbere y'Imana
kiretse ko ari umuco. Alain Tribere Mutabazi aramutswe intara ya Kirundo avuga ko uwo munsi ushingira intahe ukwikukiranya ko buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko hari umugwi wagutse uzoba ujejwe kwiga abazohabwa ivyegeranijwe ati ibyo bizofasha ko ibizoba vyegeranijwe bizohabwa ababikwiye koko mu Kirundo mu buraka bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Jean Bosco. Tukiri mu Burundi kandi abanyagihugu muri zone Buterere hafi ya station yiyungurura amazi y'umucafu mu gisagara cha Bujumbura ntibakiriye neza ingingo y'inama nkuru y'umutekano ibakura muri ico kibanza. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
abanyagihugu begereye ikibanza kiyungururirwamo amazi y'imicafu ava mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko batakiriye neza inkingo yuko bimura muri ico kibanza. Bamwe bemeza ko bahamaze imyaka myinshi kandi ataco bari bwabe, bakavuga ko hamwe iyo ngingo yoshigwa mu ngiro vyo baruguhohotera abanyagihugu.
Twe turashaje twavyaye ngahanye abana bacu dusabye udukuru bavyari ngahanye none izobomora amatonguru gutifise twarariye ko tuziko twifitiye ino izotwomora itujana hehe babuzukuru n'abahungu bacu baja hehe
tere muvyeyi yo biri kwahohotera abere igihugu rero gatya ngora simwe yari ko zitezi zingi amazi nda kuvuga ngo umuntu ngo yibuke rero ngo umuntu yapfuye rukuca yapfukiye ngaha kugira ngo mwimure kandi ubone wo mushira hehe musubize rukuru kabari kwa mbogo hote abene igihugu.
Aba banyagihugu bemeza ko atawufise ingufu zo guhaririza no gusubiza inyuma ingingo ya leta, basaba ko leta yoshira iyo ngingo mu ngiro yisunze inyungu z'abanyagihugu ikabaronderera ikibanza kibere yibashiramo.
Nani umufyezo urabidushira yamwe kwa tipimade yamubabaze yahera ngagara yose arubona hari aramakati yibakureho nabo nyene bakibakingire natwebwe tuzotubabidukingire dushira hamwe nakundi narenza bikoze
saba ko yodutunganiriza nk'umuvyeyi nyene nimba aha hantu washobora kubona hari yingwara yovuga iti reka tubashira handi hantu hameze neza abanyagihugu dushima. Ariko ico mbona je mbona atani ingwara turagwara aho tuhashikiye.
Inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yashikirije ko iyo ngingo yafashe kugira ikingira ibitose kaza amazi n'ibinyabuzima biri muri ayo mazi. Silas Niguri umunyamabanga w'iyo nama akaba yahaye ubushikiranganje bubijejwe amezi atatu kugira icyo kibanza cyo kubuterere gitunganywe neza n'aya mazu araho azobe yakuweho.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano yasavye ubushikiranganje bujejwe ibidukikije ko station yo kubuterere isanzwe iyungurura amazi y'imicafu ava mu gisagara cha Bujumbura bwoba bwasubije mu buryo ivyononekaye vyose mu kiringo kitarenga amezi atatu. Kubijanye n'amazi yose yubatswe mu bibanza vyose vyagenewe iyo station yo kubuterere ubushikiranganje bubijejwe bwo bikurikiranira hafi kandi vyihuta kugira ngo mu kiringo gito cane ayo mazu azobe yavuye.
Ikibanza cyo kubuterere cyari kimaze igihe kitagikora ku buryo imicafu yose itayungurwa imbere yuko yisuka mu kiyaga cya Tanganyika bivuye ku pompo ya doza yo mazi kugira ayungurwe itari igikora. Inkuru ziva mu bakorera kuri iyo station iyungurura amazi zemeza ko hoba hari habuze uburyo cyane cyane bw'igitoro iyo pompo ikoresha kugira ikore ico gikorwa. Igikorwa carabwa n'ishyirahamwe Setemo rijejwe gusukura igisagara cya Bujumbura ishyirahamwe ryemeje ko ritagishoboye gukora ico gikorwa kubera uburyo buke abajejwe igisagara bakaba baciye bashiraho ayandi mashyirahamwe afasha muri ico gikorwa kugira yegeranye umucafu mu gisagara cya Bujumbura. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru. Ibihugu vya Misiri, Maroc, Tunisia, Senegal na Nigeria vyasezereye mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru c'uyu mwaka w'2018 bidashoboye kuva mu nkino zo mu ntango z'ico gikombe. Bwabaye bwa mbere atamurwi numwe userukira akarere ka Afrika uvuye mu nkino zo mu ntango z'igikombe c'isi cy'umupira w'amaguru kuva mu mwaka w'1982. Mu kanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Antoine Rutsindura hajejwe inyigisho zihabwa abamenyereza b'umupira w'amaguru mu Rwanda ku rwego rwa CAF na Christophe Nkurunziza umumenyeshamakuru hajejwe inkino ari Bujumbura mu Burundi ku kitagenze neza kuri iyo migwi ikibazo nyamukuru kiri. Dutangure dutega amatwi Antoine Rutsindura.
Urakoze kumpaheza ijambo mwana ntekerezo kugira ngo tuganire, ariko gihe numvaga nari kubanza gushimira deja ko byibuze babashije no kugerayo bakabasha no gukina kandi noneho bakaba bararanzwe na discipline bitandukanye n'ikindi gihe gishize aho ikipe ya Afurika yageraga yo kumva harimo ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cy'abakinnyi banze gukina kubera prime, ikibazo cy'ubuyobozi n'abakinnyi. Ikindi n'intambwe imwe nanone umuntu yabanza gushimira yagaragaye ku makipe yahagarariye Afurika ejo bundi mu Burusi. Noneho rero ngarutse ku kitaragenze neza no kubwanye mbona byaragenze neza ahubwo ikibazo n'urwego turiho dufite ahantu twakandagiye ku rwego urabona ubwo ukuntu rumeze za ngazi mfitamu kwa kana jikukwana ni ukurenga mutuzamu kidukana jirahandi ni kweji mbivoni
none niki hekibuze kugira ngo aho hantu kuri iyo ntambwe kuri iyo ngazi dushobora kuharenga kubwanyu
ikintu kibuze mu mupira w'amaguru ni kimwe n'ibindi byose bivuze mu birebana haba mu bukungu haba mu biki byinshi cyane bire muri Afurika ugiranyije n'uburayi cyangwa n'Amerika n'umupira rero ibyo bintu nabyo bimugeraho icyo kuzi ikintu cya mbere tugarutse ku mupira nyirizina usanga uburyo twebwe dutegura umupira nubwo tubyiga tubyigisha bigaruka bikanyurana cyane n'iby'abanyaburayi cyangwa n'iby'abo muri Amerika kuko muri Afurika usanga kenshi tugira amaprogramu n'amaplan yandikwa ariko gushyirwa mu bikorwa kikaba ikindi kibazo ikibazo cya kabiri ugasanga ni uburyo bwo gukurikirana abakinnyi bagaragaje impano zabo n'aho bakinnyi burayi ejo ugasanga umukinnyi uvuye ino ahubwo atangiye kurusha imbaraga abamuyobora mu gihugu yavuyemo icyo nacyo kikaba ikibazo ikindi kibazo nyamukuru ni uburyo amakipe yacikarifu uburyo amakipe yacikarifu ya kenshi akunda kubamo utuntu tw'amaguye tunyuranye dutandukanye icyo nacyo ikaba inda andikapu icya kane mbona ni uko Afurika tutari twabasha guha agaciro abenegihugu kubunga umwenegihugu niba ayoboye ikipe y'igihugu ahabwe nk'ibyo umuzungu umunyaburayi ahabwa agaciro ahabwa umuzungu ibyo asabye byose arabihabwa ariko umunyafurika ahabwa kimwe cya gatatu cy'ibyo ari bumusaba iki icyanyoro ikinyamukuru ibi byose ndabikurura nkabishyira hejuru ya FIFA ibi byose bibaye imyaka irenga 20 FIFA ireba ko Afurika ishoboye kandi ifite abakinnyi beza bashobora kugira icyo bageraho ariko ntibafashe kurenga rwa rwego kandi iyo iruriye namumagambo make naho ngongarukirije
nawe Christophe ubibona gute n'ikihe kibazo nyamukuru cyatumye iyo migwi itanu iserukira akarere ka Afurika itabyifatamo neza mu gikombe giheruka mu Burusiya
biragoye kuvuga neza neza cyabuze kuko gukina umupira hoho warabona neza ko abanyafurika bazi gukina umupira w'amaguru ariko je mbona noshira cyane cyane ku bantu bamenyereza iyo makipe yacu muri Afurika kenshi usanga sinzi kenshi usanga bakunda gukunda aba entraîneur bajya bamenyereza amakipe bavuye hanze ariko muri Coupe du Monde twarabonye yuko hariho abamenyereza bo muri Afurika bazi gufata neza abakinnyi kugira ngo bashobora guterera iyo ntambwe ariko iyo ntambwe gushika muri huitième de finale cyangwa muri quart de finale ntiturashobora gushikayo kuko amakipe yo muri Afurika twategereza gutangurira tukiri hasi tukiri abana bijya bita ama junior hakaba encadrement bagafasha abana kugira ngo bakunde umupira ubwa mbere hama bamenye yuko bashobora kubaho kubera umupira icyo ni cya mbere kuko urazi technicité no vuga muri France ubushobozi abanyafurika bafite urabona yuko atakintu kinini cyane barushwa na bakinyo biburaya cyangwa bo muri Brazil n'ahandi icyo ni cya mbere cya kabiri ni uburyo kugira ngo batangure gukina bakiri bato kugira ngo batangure muri junior bagende muri première division hanyuma bakine no muri équipe nationale bakaba bafite iyo shaka yo gukunda igihugu cyabo ibihugu byo muri Afurika jembo na yuko ubushobozi turabushoboye ariko nta wa mutima uno munsi jewe ngira serukire u Burundi mwe nka jewe cyangwa ubundi muri Senegal n'andi afite ujya mutima w'ishaka y'ugutsinda icyo kenshi urabona ko yora kibura mu bakinnyi bo muri Afurika ariko uraje neza neza hariyo rero na organisation y'amafederasiyo yo muri Afurika usanga ntibaraba kugira ngo bateze imbere ibihugu by'iwacu usanga bacaka inyitsi yose kugira ngo amahera baronse ariyo muri FIFA ari y'igihugu ugasanga bashaka kuyakoresha ingene bishakiye ugasanga rero abakinnyi ntibakuze na wa mutima kuva muri junior bakiri bato gushika guserukira igihugu cyabo birabuze cyane naho muri iminsi ubona yuko rimwe rimwe abakinnyi bakiye bakina
n'abanye
kuri ivyo vy'uburyo nka yayaturera buze ko amafaranga atabuze mu ma federation ahubwo akoreshwa nabi cyangwa agasahugwa akaja mu mifuko y'abategetsi bo mu mashira hamwe mu pira maguru mu karere ka Afrika akavuga nuko hatashizweho ivyo yiste structure uburyo buboneka bwo guteza imbere vy'ukuri mu pira w'amaguru muri Afrika. Nashaka mbaze Antoine Rutsindura aho muhavuga iki?
Ndumva tutanyiranya ibyo yayaturi yavuze ariko imbogamizi ya mbere iri mu mikoro. Ayo mafaranga bavuga ari mu mafederasiyo, ntabwo amafederasiyo yose ariko yafite. Amafederasiyo afite ayo mafaranga ni nayo abasha kugaragara. Urumva ayo mikoro rero aturuka hasi, aturuka muri bariya y'abantu bo hasi bakaba bafite ibikoresho. Nk'ubu ngubu ndakubwira ibyenge nk'aho twari turimo tuvuga igihumbi cyangwa na hano mu Rwanda kugira ngo n'umupira nk'umwana w'imyaka 6, 7, 8 atera w'ikigero cye bizakugora keretse babanze wa mupira w'ibirere mujye uyigeze i Burayi usanga wafite umupira w'icyo kigero urumva rero ko ari ibintu biba bihabanye. Nuzandi nigeze kukubwira nti FIFA ifunga ijisho rimwe ireba Afurika kuko iyo mipira ugeze i Burayi usanga iriyo kandi yavuye muri FIFA. Kuki se muri Afurika twe tutayibona? Ugasanga icyo ni ikibazo. Ahandi kuvuga ngo kurengarura ibiriya darazo naho zimvuka. Mwibuka muri 1994 Kamerun yari yakuyemo Abongereza byarangiye. Hakabura la concentration du rendez-vous. Niko nayita. Kumenya ko umuntu ageze kurarize ndetse no kuba gukina rive. Kugira ngo tugere kurarize. Ni ugasanga urananiranye. Bon, en plus elle nous facte une chance. Ndetse akoje uri Senegal yari yabikoze. Ariko noneho ya haza kuvamo ukora byagenze Senegal bivuyemo ndongo nyereka ko FIFA muri iki kintu cya development ibashije gushyira noneho ijisho n'imbaraga ku bihugu bya Afurika niba bavuze development bakabereka programme ya development kandi bakanayikurikirana ubwayo igihugu kitabikurikiranye kigafata kugirana nacyo mu rwego rw'isi rwose ko iki gihugu cyanoye kudevelopa nyereka ko Afurika ishobora kuhava rero ko abagiye kubaho igitsure habuze rezo initiative z'abenegihugu. Icyo ni kimwe. Ikindi irivo ko abanyamupira bawiyempikamo serizo ugasanga abantu batari abanyamupira bakawufinansa ariko ntibawuyobore kuko baba bayobora icyo batazi. Ntushobora gusanga umuntu utazi imodoka atwaye imodoka, ntushobora gusanga umuntu utazi indege agiye mu ndege agurutse. Ntibishoboka. Ugomba kuba icyo kintu kizi kugira ngo ugikore. Nkeka ko ugira ngo ukigeze.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufite Michel uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Yego, uri he?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Mfite utubazo tubiri nshaka kubaza abatumirwa.
Yego.
Ngewe ndababaye cyane ko nkunda kuvuga. Kubona kiriya gikombe cy'isi kuva cyajyaho.
Cyarabere muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'2010.
Muri Afurika y'Epfo. Ejo bundi n'ejo bundi. Ariko akabazo mfite ni akangaka. Bari abazungu. Aho nasanze bagiye batujyamira muri arbitrage. Iki akabazo ka kabiri aho ntabwo bahavuze akabazo ka kabiri buriya bwabaye abazungu aho ntabwo bajya bagira bya bindi bita feyi kubona rwose nta kipe yo muri Afurika yari yagira no muri kimwe cya kane nibura utwo tubazo turi two mfite muri arbitrage bashobora kuba baturyamye cyangwa bakaba bafite feyi tukaba tutabizi.
Murakoze ariko nagomba ndagukosore hari imigwi yo muri Afurika imaze gushika muri kimwe cya kane. Ni Cameroon mu mwaka w'1990, ni Ghana muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'2010, na Senegal mu mwaka w'2002.
Muri kimwe cya kane kereke gikombe cya Afurika tekereje cyagiye muri finale bafite feyi muri arbitrage.
Reka babishure Antoine mumwishure
uwo mugabo Michel abivuze mu rwego rw'amarangamutima ntabwo arashe ku ntego y'icyatuzindiye ko tuzindiye cyane turaje gushinga no kugabona rimwe Afurika igeze muri kare igeze mu bihugu bine bihatanira igikombe. Biriya bintu birategurwa kandi ikintu cyiza kirakoperwa. Iyo urebye Ububiligi ahantu bwaturutse kugira ngo bugere hariya hantu ni ibintu byateguwe igihe kinini. Nzi ko byose mubizi sinakwirwa mbirondowa. Mwongere mwibuke igihe Abaholandi bigeze guhagarika imyaka 10 bakagaruka mwabonye aho bageze. Ni ukuvuga ko twebwe dufata igihe cyo kwihangana ngo dutegure kandi muri uko gutegura kwacu habemo ukuri habemo ukuri kuko hari n'igihugu ushobora kujya kumva ukuvuga ngo abakinnyi benshi bari mu ikipe n'abiyingi aho ngaho gutangiye kubogama. Nuko ni ukuvuga ko l'Afrique hari gapu ikeneye kurenga kugira ngo igere hariya hantu.
Harakoze mgenzi wacu Fidel Nyongabe yateramishije ico kiganiro cerekeye aho imigwi ya Afrika igeze kubijanye n'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio ya Washington DC, mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza, tubasaba no kubandanya mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri radio Ijwi rya Amerika.